Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga. Amashirahamwe y'ugwaruka atari make mu Burundi mu kwezi k'umunani yaratanguje imigambi yo kurandurana n'imizi injyane hamwe n'intambara ihagaze ku moko n'intara. Muri ayo mashirahamwe harimo inama nkuru y'urwaruka mu Burundi, Conseil National de la Jeunesse, ishirahamwe ry'ugwaruka rwo muri Afrika ruhanira iterambere AJP Africaine, ishirahamwe API, Agence pour la promotion des investissements, ishirahamwe Tubirabe hamwe n'ayandi. Mu migambi iriko irashirwa imbere n'ayo mashirahamwe y'urwaruka harimo gukarisha ubwenge mu rwaruka ruhejeje amashuri n'urutara yarangiza, hamwe no kuruha inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo gushobora kwikorera utwabo no kuba abagwizatunga entrepreneuriat. Ayo mashirahamwe rero avuga ku bushomeri buhanze urwaruka aribwo ahanini butuma abakiri bato bajana nyabahururu bagahindwa n'abanyapolitike babiba indyane na macakubiri. Ayo mashirahamwe afashwe mugongo na mashirahamwe mpuzamakungu arimo UNESCO, UNICEF, UNFPA, inzego za leta hamwe n'ayandi mashirahamwe ategamiye leta. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye umwe mu warongoye amashirahamwe y'urwaruka rwafashe ya mbere mu gushyigikira uyu mugambi. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ya JAP kugira ngo atubwire ibimaze kurangurwa kuva iyo migambi mishasha itanguye haraheze amezi ane. Mwiriwe neza Eric Nsengimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye, turashima Imana. Namwe murakomeye?
Yego turaho.
Urakoze cyane ko dutumira muri kino kiganiro.
Urakoze gushima. Nashaka tutarinze gutumwanya, reka tuje muri kiganiro. Mbega Eric Segimana, murashaka kutubwira ni kuki mwahisemo kwitaho ugaruka muri iyo migambi yo kurondera amahoro arama mu Burundi?
Ego, murakoze cyane. Twebwe nk'ishyirahamwe ry'ugwaruka mpananira amajyambere muri Afurika twiyemeje gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye, tubicishije mu bikorwa. Hanyuma turaraba dusanga ibikorwa ntibishobora gutera imbere mu gihe hari kiri injyane hagati y'abavuka hamwe, na cyane cyane nko mu Burundi dusanzwe ariho tuhavukiye kandi dukorera. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 62, Uburundi bwagiye buhura n'ingorane zifatiye ku njyane za politike no kutabona kumwe kwa kurunganwa kwagiye ruvuka. Hanyuma izo bigatuma haba ikibazo cy'uko tutamenya akahise ku Burundi bwacu, tukaguma uko urunganwe ruhaca n'urundi haguma haba injyane nk'uko zakamye. Hanyuma rero niho twege habaye ivyigwa byagizwe na leta y'u Burundi n'abaserukira amashirahamwe ya ONI mu mwaka w'2017. Icigwa cagizwe na UNFPA hamwe n'icigwa cagizwe na SNAPE cabaye mu mwaka w'2018. Ivyo vyigwa vyose birerekana ko injyane zagiye zigaruka mu Burundi ari kubera ko ugwaruka tutabona kumwe kahise ku Burundi, tubona ko kurengera ingorane zagiye zihaba ari ikintu gikomeye cyane rwose, byagiye bituma injyane z'u Burundi ziguma zigaruka kubera kutabona kumwe kahise. N'abagize barakandika, umwe wese akakandika arabisha ahengamiye, nimba kanditse umuntu yarabisha iyo yarabisha mu bwoko bwiwe, nimba kanditse umututsi yarabisha ku bwoko bwiwe. Ivyo rero bigatuma tudashobora kuronka kahise kanyako k'igihugu cy'u Burundi, bigatuma n'ugwaruka ruvutse ubu rubandanya ruri muri izo violence.
Nsengimana,
umugambi twahisemo kuwushyigikira kugira ngo turandurane n'imizi izo njyane zagiye ziba mu Burundi, na cyane cyane tubicishije mu gwaruka rusanzwe rufite ingufu uyu munsi.
Ivyo vyigwa byose byabaye byarashoboye gushira habona igituma ugwaruka rutabona kimwe kahise ku Burundi?
Ego, ivyo vyigwa byose byabaye byarashoboye gushira habona igituma tutabona kumwe ibintu mu Burundi ari naco catumye haca aba iyi project kugira ngo dushobore gutorera umuti duterere mu gutorera umuti izi ngorane zisanzwe zihari guzo kutabona kumwe igihugu cyo Burundi kahise ku Burundi no kutabona kumwe twese ibijanye n'iterambere ry'u Burundi.
Iyo projet haize amezi make itanguye murashaka kutubwira amajambo make ibintu mushaka kwa mu maze kurangura.
Iyi projet haize amezi make itanguye nkuko yari itegekanijwe ko izotangura tariki 14 z'ukumunani kandi yaratanguye baramaze kwishyira ku mugaragaro ku buryo batumiye amashyirahamwe atandukanye asanzwe yakorera mu gwaruka responsable wa amashyirahamwe harabaye amanama atandukanye yingene iyo project izoshyirwa mu ngiro kuko ni project izokorekera mu ntara zagiye zibonekezamo cyane cyane intambara na cyane cyane cyangwa kutumvikana igisagara cya Bujumbura muri Bujumbura bita Bujumbura rirare benshi hakabamo na Mwaro Bururi hakabamo Ngozi na Rumonge n'izindi. Muri ivyo turamaze kugira turamaze guhurira hamwe n'abaserukira ba guverineri muri izo ntara abo bita ba consensusio kiritirere hamwe n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye kugira ngo dushobore kuvugana neza ingene uyu mugambi uzofasha cyane abajene n'ingene uzofasha muri mu gutatura amatati bidaciye mu ntambara kandi bigashika ku maherezirita akwiye nkuko mubizi iyo mugambi ugira kabiri ku mugambi twatumaze iminsi dukora mu gisagara cya Bujumbura no muri Mugamba aho twari ko tugerageza gushyira hamwe ugwaruka abanyepolitike n'abajejwe intwaro n'abapolisi kugira dutorere umuti ibyo byabaye mu mwaka w'2015 kugira tuzane habe icyizere hagati y'izo nzego kugira ngo dushobore gukorana mu bijyanye n'umutekano mu bijyanye n'iterambere ndetse no kubana neza batinubana. Uwo mugambi rero n'uyu uje ukurikira uyu mugambi wundi twari twakoze kandi twovuga ko washoboye gushikana cyane ugwaruka abapolisi na administration ku ntambwe ishimishije y'ukutinubana no gukorana neza.
Nsengimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose c'abantu banonosoye kahise ku Burundi cyane cyane abandika ibitabo bandika nabo nyine bihweje ntara bavamwo ubwoko bavamwo ico kibazo co mu nzo giterere umuti gute murafite imigambi gusubira kuvugana n'abantu banditse kahise kugira ngo barabe ko boshira hamwe kahise bumvikanye ko canke kugira ngo ugaruka rumenye ico uriko rurasoma.
Ego muri no project harimo Université y'u Burundi ariyo izokora kubijanye n'amahosheri kubijanye no kurondera igituma abandi kuko hanyuma harimo kandi n'inyigisho zitekanijwebo zizogikwa nyene na kaminuza y'u Burundi kubijanye ni nakahise ku Burundi biciye mu gisata kijetwe kurondera kiri muri kaminuza y'u Burundi ni nabo bafite iyo vore y'ukuzokora kuri ico kibazo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Frederic muri Veneza.
Frederic muri Kije ndamukirize n'umutumire Eric Sengimana ndamuzi n'umugenzi na Jaranzi
yarakumva turiko
tugomba kumubaza iyo bariko barategura iyo migambi hakuyu gwaruka nibyo Eric ndamushima ibikorwa akora kandi ninge ndabizi mugabo urumva icyo nashaka kumubaza kuberi yama yateguye amaproje nibyo hariho amaproje menshi ukegura ko kumusaga baga kora amaproje ajyanye no guharuka nibyo urafashwa bikabwika mugabo urumva kwebwe turiko turabasaba tubafashe amashyirahamwe y'ugwaruka rutive kwera iki batakumva batatwumva rwose umva twe turasaba gufashwa barafashwa ubwo twe ibindi bigere batwumva kugira ihumba narwe tugerageze gufashwa rutashoboye kwiga gushyira amashuri ngo gwiye kuko uri kuraraba nk'ibyo ariko aravuga byabaye mu mwaka w'2015 nibyo byarabaye mugabo ugaruka gwishura uri kuraba gwakora bya bintu no gwaruka rutive utashye guca mu ishuri nabena nari rero umva arabizi nabyo ni nabahe ni bamwe bara bakozi bo mazu abandi nyo baba bakuru buzo urumva bishobora abantu batu batashoye guca ku ntebe y'ishuri nabena nari niko kweri kumva batigira bagira kizimbe barakunje ne bufasha amashira hamwe yabo bantu ko twamatwa bateya ka moto ka utwumvira yaba rije shiramwe pinide yageze kunarigira giza guhuzugwaruka goma karitse n'iyo shiramwe ne byaje atwe kongwe yarashikiye mu rumba twende twende dushyirwa kunarigirageje kwisaba hege kireshi wenge kira dushyikirwa none niko ndamaza nk'umuntu agiye rugwaruka hoko wiki kubwire iyo migambi yabo ishikire na twebwe turi mu rwaruka rutize nkaje muri mu ntabwo zigize igihugu cy'u Burundi nta n'umuntu n'umwe ndigando nafata mu mugongo
Twebwe mu gutora abantu dukorana ntitwirebanga dukorana na administration kuvuga abadokaje bajya basanzwe barongoye imitumba batowe n'abanyagihugu hamwe n'abarongoye ajape mu makomine no mazone kandi dukora abantu bose batandukanye kubijanye nabo bavuga ko batabaritse benshi nko muri project iheze bari mwobeshi gusa ishyiramwe ryabo ntijyari ryagiriwe amahirwe kujya nkuko umuntu nze turagira ama critere de selection kandi mu Burundi murazi ko harimo amashyirahamwe arenga ibihumbi indwi urumva ibihumbi indwi byose ntibyakorera umuntu nze muri proje imwe ni ukuvuga ko umuntu nze amashyirahamwe aratandukanye cyakora kandi ni byiza ko amantu nze amashyirahamwe yose na bundi yogerageza ahubwo gutegura imigambi agashyira imbere imigambi kugira ashobore gushika kugwaruka guhishe nk'ubu nimba bashyirahamwe nabo babwirizwa kugira gutegura iyindi migambi ijyanye no gushyigikira ibikorwa tuba turiko turakora twebwe nimba turiko dukorera uno munsi mu bijyanye no kurandurana injyana zabereye mu Burundi n'abagakora nko ku yindi vore yindi bakarondera ababasapotinga kugira ngo igikorwa gishobore gushika kure cyane Sino twege turakorana nabo abagize n'abatize bose bari muri proje abari ku ishure n'abatari ku ishure bose twege turabatora kandi tugakura mu mpande zose
reka duhe n'ijambo kandi Edison mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Edison
ndi mu Rwanda
kandi kazina ninde
koti
akandi kazina kawe ninde
Nimara
Jimana yego duga ku jambo kibazo cy'imbiro turiko tuvugana n'umushya ntahese Imana Eric akarongo yishiramwe ajape turiko tuvuga cyane cyane ku maprojet yatangujwe kugira ngo barandurane n'imizi indyane zo ziri mu Burundi bakaba rero watoye bahisemo gushimikira kugaruka duga ku jambo kibazo cy'imbiro
mfite ne igitekerezo nifuzaga gutanga
yego
kubyo mbona bishobora kuba byakemura amakimbirane hagati y'abarundi ndetse hagati y'abaturage no mu Rwanda ibyo bijya bihabaye bijyanye n'indyane z'amoko
yego
mbona buriya ku rwanjye ruhande uko mbibona mbona ikintu cyakemura amakimbirane kikazana amahoro arambye ndabona ibintu bitatu icya mbere twasaba ubuyobozi bwacu bwo muri mu Burundi bajye bagerageza gusimburana ku butegetsi mu mahoro bagahana bagakorana mu mukono wayoboraga n'umushya uje bagiye basimburana neza nta kwikakaza nta gutinda ku buyobozi ngo nijye ushoboye ngenye n'ukumva ko n'abandi bashoboye ibyo turamutse tugize abaperezida batatu cyangwa bane mu gihugu basimburanye ku neza nta maraso amenetse bishobora gutanga umusanzu mu kuzana amahoro mu kubanisha amoko y'abarundi icya kabiri niba umuyobozi watorewe kuyobora igihugu aba akwiriye kuba umuyobozi wa bose atabogamiye ku bwoko akomokamo kuko niba umuyobozi yabogamye abanyagihugu nta kizatuma batabogama kandi bakubogoma ko batangiye kuza amakimbirane n'ubundi mu gihugu azaba yavutse. Umuyobozi rero nareba kura kemera kuba umuyobozi wa bose atabaye umuyobozi w'igihande kimwe, amahoro azaboneka mu Burundi. Hanyuma icya gatatu, ndasaba urwo rubyiruko, iyo proje yabo ni nziza cyane, ariko bakwiye guharanira kugira ubwigenge bwuzuye. Ubwigenge bwuzuye aha ndashaka kuvuga iki? Yitwa yuko ibihugu byacu byigenga, ariko wareba ugasanga ubwigenge dufite n'ubwigenge bw'igice aribwo butuma abanyamahanga batuzamukiramo bakagira ibikoresho bakoresha bagamije kugira ibyo bageraho, kandi bigamije gusenya igihugu mu by'ukuri atari ukubyubaka. Ubwigenge bwuzuye rero ni ubuhe? Ni igihe tuzumva ko dufite urukundo rwo gukunda igihugu cyacu kuruta gukunda imyanya ikomeye twabamo mu rwego rw'ubuyobozi.
Murakoze
wanjye wabari uwo, murakoze.
Murakoze ku ntererano mutanze Edison. Reka duhe ijambo Sengimana Eric Edison ashikirije ibyumviro bitatu, reka avuga ko byotuma haba amahoro weka imyane zikarangira. Icya mbere ni uko hoba guhanahana ubutegetsi atamaraso wasesetse. Icya kabiri yavuze ko umuyobozi akwiye kuba umuyobozi wa bose, reka n'ugaruka rero akavuga ko ubwigenge kenshi na kenshi ibyo bihugu bisa n'ibidafite ubwigenge bwuzuye. Duga ku ijambo kuri ibyo vyimviro bitatu ashikije.
Edisane yo mu Rwanda ndamukengurukiye cyane kuri ibyo vyiyumviro. Avuze ivyiyumviro bishobora kuba ingorane zishobora gutuma haba ingorane mu gihugu, igihugu icyo ari cyo cyose edayere bino zirashobora kuba koze zishobora gutuma haba injyane. Na cyane cyane nk'uko abivuze ko iyo nk'igihe abayobozi bateze ku butegetsi bishobora kuba ingorane, icyo nacyo jenda gifata mu mice ibiri. Kenshi na kenshi usanga bimbana n'uko amategeko yubatse, umwe agatangura kuyinterpreta ukucamo kuriya. Ariko nibaza ko nk'uko bijyanye no mu gihugu cy'u Burundi ubushize baherutse guhindura ibyirizwa shingiro, ari nacyo cyatumye iki Edison avuze cyatumye bahindura ibwirizwa shingiro kugira bakure kuvuguruzanya kw'amategeko kw'amaartikile aba ari hagati n'ayandi, rimwe ugasanga rivuga uko irindi ugasanga rivuga uko, gutyo ugasanga umwe wese n'inguvu afise ashatse gukoresha artikile kugira ashike kuri iki, bigaca bituma haba induru, haba umwe utabyemeye, gutyo amaraso agasenzeka. Icyo rero nibaza ko mu kubijyanye no guhanahana ubutegetsi mu Burundi uri kuraraba bariko baraja mu nzira y'iguhanahana ubutegetsi mu nzira ya demokarasi, nubwo inzira ya demokarasi itagiye ihabwa agaciro mu Burundi, aho utsinze ari wasindwaho kandi bari atariko byategerezwa kugenda nk'uko byagiye byibonekeza kuva mu 1993 hatowe incungu ya demokarasi ya mbere nyakubahwa Amerika yoro ndadaye. Hamwe no kuvuga ati ubwigenge, kubijyanye n'ubwigenge bwuzuye, munono ushobora kugira ubwigenge ukidepanda mu minwe y'undi muntu finansiyerema. Kubijyanye n'uburyo nta urashobora kuvuga ko ufite ubwigenge agahagarika imfashanyo ariko araguha ibikorwa byose bigatera bihagarara, ni nacyo gituma twege mu byo duhimiriza na cyane cyane ko gutahura kahise, hanyuma tukihangira imirimo tukajya kukivi tugakora, kuko bose nuko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora, hanyuma bakubaka ibihugu byabo mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye n'urudandazwa, mu bijyanye no kwiga amashuri maremare, hanyuma bigatuma bavumbura ibintu bitandukanye, abafite impano bagashigikirwa. Iki nacyo kiri mu gikomeye gishobora gutuma atayinjiranza atakwinjirana kw'ibihugu n'ibindi mu kivi igihugu kiba cyitunganije uko.
Tu heni jambo kandi ubundi bunywa nyuri radio ijwi ya Amerika. Louis Michel muri Veneza.
Murakoze cyane muri Veneza ni Fidel.
Oh ya ni Frederic.
Frederic mwaramutse aho ni mu gitondo.
Yego mwaramutse neza, murakomeye.
Turakomeye hano mu Rwanda ibintu bimeze neza. Naho aho ubukonje bwageze
ubu tugeze aho mwasa shatse.
Ariko Frederic arakabazo gatashaka kukubaza ariko nihuta ndiye kugutesha igihe.
Yego.
Rwose mu Burayi, mu Bufaransa, iyo ubukode bwa kabije ubuzwa turi kwisayini basije nyuma tukabata namwe aho muri Amerika ari ubukode cyane iki cyose kirawo hanyuma wakinzuri hanyuma nagira ngo mutuzi uwo mutumirwa bose avuze neza abuze uramushinga ariko nifatiye hagati ntago na ntago namukurikiye neza uramushinga wo gufasha urubyiruko avuze ko iyo mu njyana zo mu Burundi urubyiruko rugira uruhare cyane abanyepolitike barushuka kubera iki hari ubukene no kutagira imimari eske uramushinga ugiye gufasha iki urubyiruko kuko mbere na mbere kugira ngo izo njyana urubyiruko ruzemo babonye ubufasha bakabona imirimo bakagira gute izo njyana urubyiruko ntabwo ari rwo rwonyine ariko urubyiruko kugira umuntu aruhume abanyepolitike bekurukuru be kugira gute bagiye kurufasha iki ese uramushinga ufite finanso ndavuga finanso finanso ni iki mu Kinyarwanda ni nde uzafinansa uramushinga kugira ngo ushimishe urubyiruko bana bya politike abanyepolitike bakubashuka bakurikire akazi akazi cyane cyane bafite akazi ntabwo babijyamo uramushinga uzafashwa nanjye
Ego mereka
reka tumwe abaka nabo nahumbise neza cyane ushaka kumenya urakoze ya Frederic urakoze wa mutumirwa wina murakoze cyane
murakoze rwi Michel ariko ikibazo cyawe cerekeye ukonje sinacumbise neza ibihe bikanye washaka kuvuga
ikibazo nakubajije navugaga ari amubura y'ubukonje bwa kabije hitari tugendera ku isahimu ariko bagiye mu gihe cy'ubukonje basigaye inyuma tukabatayisa kwaze gitashaka kumwa kwa pitasakini namwe niko imeze ewe muri mukore cyane muto turabashiga ari mu gihe cyane gitakarawo
yego me eh mu gihe cyo muri aho bivyo bita iver mu gifaransa hari hamasaha ahinduka n'ivyo nko mu Rwanda ubu ni ibaza ko ari nka sa 11 ibuze iminota mike n'ukuvuga ko turutana amasaha 7 ariko mu bihe bindi turutana amasaha 6 gusa ico ni kibazo umwana wabajije ariko reka tumuhe ijambo Sengimana nagiye cavuze ku byo mubajije imbega ya projet azofasha iki ugaruka azotuma ugaruka ruronka kazi na burya kubona kazi bishobora gutuma ugaruka ikarugira imirimo rugasanga ntirusamajwe n'abanyapolitike duga ku ijambo
eko murakoze cyane nuko nuko nyine yabifatiye agufi ibyo byose twabivuze twavuze ko iyi proje ije yunganira iyindi proje yatanguye ni ukuvuga ko rwaruka rurenga 1000 ngaha mu Burundi uno munsi ruri ku kazi rwashoboye gutegura imigambi yo kwiteza imbere runamwe mu ndibuka ikiganiro giheze mwavugishijeho abari benefisiye ni ukuvuga baronse ubumenyi bakongera bagashyikirwa n'uyu mugambi urangiye mu mwaka w'2015 barabibwiriye ibyo bariko bararangura muri uyu mugambi murumva ko umugambi wa mbere wakozwe mu ntara zibiri gusa ariko ubu tuzokorera mu ntara 13 ni ukuvuga ko tugenda bukebuke dutora urwaruka rushobora guserukira urundi mu iterambere gutyo bikazofasha ko urwaruka rwose turushikira byoroshe mu gihugu cyose uko imyaka ibiri itashe ko n'umugambi w'imyaka ibiri rero muri ntunze muri uyu mugambi uje imbere yuko hategurwa n'amatora imbere yuko hategurwa amatora y'umwaka w'2022 n'umugambi uzofasha uzobuje gutegura urwaruka ingene ruzitwara mu gihe cy'amatora n'inyuma y'amatora kandi n'umugambi uzobuje gutegura urwaruka ingene rukwiye kwihangira imirimo icyo twita entrepreneuria kugira ngo rushobore kwiteza imbere kuko twebwe ubu icyo dushyira imbere z'amafaranga duhugwaruka ni ukurukebura kugira turukaririza ubwenge ku buryo n'amafaranga dushoboye kubagira ngo dushoboye kubashigikira aza ashikira ahantu hazima ataje gutembera mu bibara cyangwa aje gutembera mu bubare cyangwa ngo bashobore kuyajya kandi ndashima abo twigishije mu mwaka uheze muri imyaka ibiri heze bose bari ku kivi amaproje yabo ariko aravansa neza imigambi yabo iriko iratera imbere kandi bageze ahantu heza cyane rwose nabo nyine babishima
tubibutse inshuti mwese ko muri komera bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kandi na Thierry Niriwe neza?
Niriwe neza Frederic.
Niriwe neza muri hega Thierry.
Bujumbura mu Burundi.
Yego me twibutsa kazi na Kirundi.
Ni ikirundi nitwa ahishakiye.
Ahishakiye, murafite ikibazo?
Frederic naga mu bwambere nsimira wo burya iyo turi kuturumva abantu bagize amashyirahamwe y'ugwaruka cyangwa amashyirahamwe yigenga bavuye hasi bakavuga bati twebwe turajana no guharuka rukora imigambi y'iterambere imigambi idakurutuma rutahurumbira bya bintu bya politiki niba dukora gukora mu bwenge abanyepolitike b'u Burundi cyangwa imbere n'abafrika bose kuko kenshi ugwaruka baguyuka kubera hageze ibihe by'amatora hageze kwiyamamaza hageze kwicana gusa ariko abano bantu bashaka kwibutsa ko burya umugambwe mwiza n'umugambwe ufite imigambi myiza urabona ino Afrika yacu ndetse no mu Burundi dufite abajene nibo benshi kandi ubwo bwishi mu bisanzwe bya ritunga mugabo ikibi nuko iryo tunga rica rigaruka rigaheza rikaba ingorane kubera abantu baca bagenda bakicana nje gituma rero abo bantu ubwa mbere ndabakeza ariko nagomba ndababaze numvise bahagarara cyane ku bajene baranatubwiye yuko bagomba kuja mu ntara 13 bariko bararaba kuko hasigaye ngira amezi make tukinjira mu kiringo cy'amatora urabona abanyepolitike b'u Burundi bariko baratunganya imigambi tuba twibazaho kenshi bashira imbere imigambi iteza imbere urwaruka naho imigambi yeze nayizunguruka ngo ndabimenye ngo ndabibone urashobora gusanga hamwe ari byo cyangwa atari byo nagomba mbere nibarize uwo muntu ntaho bategekanye basi kugira inyigisho na rimwe na gatoyi yo gutuma abanyepolitike b'u Burundi bashobora gukanguka bakabonaka mu migambi yabo abwiza gushiramo imigambi iteze imbere urwaruka kugira ngo nagurushe bari kwisonona gutyo umujene wo murundi uwo munsi kubera agashome ashobora kujya mu mugambi kubera amahera cyangwa kubera inzoga ama ikindi cya kabiri nagira ndababaze urabona hariho ukuntu muri bino bihugu byacu bya Afrika kandi biragaragara hariho abantu iyo bagiye mu mafere kugira biteze imbere usanga hariho aboroherezwa n'abandi bashyira ko ngira ngo uburemere bwose bw'amategeko kugira ngo bamwe baduge abandi bari hasi ariko bubwirije kuduga ku rugero rumwe usanga rero abantu baratinya kuzana imitahe ngo bashire mu gihugu ntibabona ko ahubwiye nayo ishobora kuba ari intambamyi ituma bamwe iyo uri kurahagara kuri kino kintu cya exoneration niyo tubibona neza ko bamwe boroherezwa abandi batorohereje urabona ko cyoba ari ingorane asigaye reka ndabakeze ndanabashimira bakomereze aho nyine guke ugaruka bw'u Burundi butera imbere murakoze cyane
murakoze Thierry ku bibazo byiza reka Eric Nsengimana mu gihe cyo muvuze kuri byo bibazo bibiri ashikirije niba mufise imigambi yo kuburana n'abanyapolitika kugira ngo mubahimirize gushira imbere imigambi ishobora guteza imbere ugaruka reka n'icyo kibazo cy'ukorohereza no kunaniza bagwiza tunga cyane abashaka gushira imigambi y'iterambere mu gihugu duga ku jambo mu kanya gato.
Murakoze cyane yadushimiye natwe turamushimiye cyane mu kibazo cyabo turiko turakorana bose muri uno mugambi hanyuma ku bijyanye n'uko twabonana n'abanyepolitike kugira dushobore kuvugana ku bijyanye niko boshyira imigambi imbere imigambi imbere irabugwaruka uyu ugiye kuraba Frederic mu kumanye politike bose bakora imigambi usanga basizemo imigambi haranira ugwaruka kuko nta muntu uze nta munye politike n'umwe yakora proje adasizemo ugwaruka ngo hanyuma ngo atuze kwiyamamaza ikibazo gihari si ikibazo cyo gushyiramo imigambi kuko bose bama bayisizemo ikibazo gihari bashyira mu ngiro gute iyo migambi baba basizemo mu maproje yabo kuko jenda kunda kuraba cyane iyo hageze gutanga imigambi mu migambi itandukanye benshi usanga bafise iyo migambi y'ugwaruka kubera barazi ko pridose rutanze nk'ipurusa 75% kwijana bose arugwaruka mukivire batoshiramo imigambi y'ugwaruka barumva ko atashoboza kuyaga muri umuntu uze hageze ku myiyamamaza ikibazo kiyagize rero n'ukuraba ingene bashira umunzego cyangwa bagashyira imbere urwo rwaruka nabyo n'ibikorwa bya minsi yose twama tuko turakora tuvugana n'abakuru b'imigambwe tuvugana n'abari muri muntuze muri politike turiko turashima cyane ingene bariko barabyifatamo abanyepolitiki uno munsi uriko uraraba uno munsi hariho n'imigambwe y'urwaruka kandi yemewe n'amategeko nka APDL muramuyumva irongowe n'umuntu adashyitse imyaka 35 hariho kandi n'abantu bari mu nzego haba mu nzego za mu mugambi uri ku butegetsi abantu usanga bari bajya batwara intara aba executive bajya abanyamabanga nshingwabikorwa usanga bari mu nzego zirongo y'umugambi tukizigira ko rero ugwarukana twe tutokwicara ngo tuvuge ngo ni badushiremwo twicaye gusa ahubwo twokora kuko ikindi kintu nagombani ibutse Thierry nubwo yavuga ngo tuko tubigisha kwiteza imbere mugabo twibaga ibya politike ntabwo dushaka kwibagira ibya politike na gatoya kuko politike yo tayikoze iragukora nuko vuga ko umuntu uze mwishyiramwe ajape turatahura ko politike simbi ariko politike ni politike yahe nziza politike y'iterambere politike ishobora gutuma abantu banywana politike ishobora gutuma wari mu bukene buvamo politike ishobora gutuma haba hatsimbatazwa demokrasi iyo niyo politike dushigikira kandi tukagiza n'ugwaruka kuja muri politike kugira ngo bashobore gufata ibibanza byiteka ibibanza bishobora gutuma bashikiriza ishobora gona gutyo bagashikana igihugu ahantu igihugu gishaka kuko udaciye muri politike ntuzoca mu ishyirahamwe ngo we president wa republike utwaye ishyirahamwe ajape cyangwa utwaye izindi ishyirahamwe rindi utegereza guca muri politike ugakomba cyo kimwe n'abandi kugira ushike kwihangira wifuza ntitugume twicaye tuvuga ngo politike ni mbi irifoko duhindura iyo image
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mwiriwe neza
Mwaramutse niriwe
muri hega Okello
ndi paderi district majyaruguru ya Uganda ku mpaka wa Uganda na Sudani
kandi kazina ni inde
reka mvuge Okello ryo niriragiye
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
cy'imvira na rifite nshimira mutumirwa iyo bavuga iterambere ry'ugwaruka mu Afrika biragoye
yego
mu gihe hari ibihugu bya Afrika nta demokrasi twe nk'urubyiruko twifuza ntabwo yari bwahashiki tagire irashika kubera ko ntabwo urubyiruko kenshi tubakunze nirwo rugize umugabane wa Afrika cyangwa se rugize isi urasanga imirimo myinshi ihangwa n'urubyiruko ugasanga ibihugu byacu bya Afrika biratunaniza cyangwa se ugasanga nabwo ubwabo politike ya Afrika ntago ihagaze neza kandi ihagaze neza politike ya Afrika n'urubyiruko natwe ubwacu turaba duhagaze neza kubera ko nk'urugero urareba nk'ubwo bimwe na bimwe muri East Africa turabona bamwe mu bashaka kujya mu myanya ya politike bashaka kwiyamamariza kuba ba perezida nk'urugero nka Diane Rwigara n'urubyiruko ugasanga barahagarikwa barabuzwa uburenganzira ugerageje gukora business iyo ariyo yose ugasanga urubyiruko ntabwo ari kwibonamo ugasanga police zirabirukaho inzego z'umutekano ugasanga turabangamiwe cyane ugasanga biragoye ahubwo se ese ni iki turasaba ma leta ya Afrika atworohereze mu mikorere y'urubyiruko mu mikorere yacu nk'urubyiruko baduhe uburenganzira bwo gukora nta utinya kandi asaba ko bya abategetsi b'Afrika babyumva bagatworohereza murakoze cyane
murakoze Okello mushiga nta Eric Sigimana ibibazo cyangwa inzira iracari ndende twihweje ivyo mushiga nta Okello ariko aravuga neza niba ariko bimeze koko inyisho mu muhaniye
ego inyisho namwa Okello ifashikirije birumvikana kandi no kuri ntabwo abeshe iyo urugwaruka ntabwo umuntu uze afatiye ku mugabane wa Afrika ibihugu byinshi byorohereza urwaruka ndetse ni mu mpande zitandukanye kandi birumvikana ko umuntu iyo bamuretse ngo agire uburyo biyumvira ngo agiye kubatwara ubutegetsi cyangwa agiye kugira iki ariko icyo namubwira cyo ni ukutadohoka kwibanga kutadohoka ku bikorwa ugapesevera ukabandanya jewe ubu ndageze ku rugero ngezwe ko ku rwego rwa Afurika nk'uyobora ishyirahamwe muri Afurika nafunzwe kenshi nafunzwe inshuro zirenga umunani ndaswa inshuro zirenga umunani ariko ntibyanciye intege ku buryo naciye mpeba angajima nayo nihaye yo guteza imbere urwaruka rwa Afurika no gukora ku mugabane w'ibihugu bikenye urwaruka no gushyira hamwe urwaruka kugira dushobore kubona kumwe ingorane Afurika ifise igikuru gikomeye cyane rwose ni ukugira angajima ni ukuyiha ntuzeye commitment kwihangiro kandi ukarishikako mpaka udapfuye ukarishikako kandi haragera igihe iryo terabwoba rigahagarara haragera igihe akarenganyo kagahagarara babagira barabe by'ukuri nyine ko si ubandanya cyanke ushobora kuba ufise ubwoba kugira ngo bihagarare nanje ndimo batera kamo ko ama leta yoko yogira yoko bahiriza yoko roheretse kwa rukaba mu bihe by'ukudandaza haba mu bihe by'ukudandaza cyangwa mu bihe ugaruka ruri ko rushaka kwiteza imbere cyangwa ruhiganwa mu bibanza bya politiki kuko turashoboye niyo ntuze niyo encouragement no moha nimba bitari karakora mu gwaruka ntacika intege ngo ni kubera ngo abone ibintu bitagenda neza ejo bizogenda neza
yego Mericade ni jambo Neftali niriwe neza Neftali muratwumva
turakumva
muri hehe
tuyano Colorado
muri leta z'umwe za Amerika kandi kazina ninde
Nshimirimana
duga ku jambo kibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku ma projet ari kwashigwa imbere n'amashyirahamwe atandukanye rwaruka mu Burundi ikama projet gushira hamwe ugaruka ku ruha inyigisho ukuntu ugo kwiyungunganya kugira ngo witeze imbere maze ntiruze rurajana na nyabahuru cyane cyane kubyerekeye abanyapolitike boba nkuko bivugwa ikaru barukoresha ibitari byo cyane cyane mu gice cy'amatora duga ku ijambo
kibazo cy'imbere mu byukuri abo baba bagize neza cyane kandi harimo itandukaniro n'inya cyane n'abakora amashyirahamwe akitwa umugambwe abakora amashyirahamwe rero nk'abo baratandukanye cyane n'umugambwe nubwo byose tuba tubikeneye mu gihugu kuko ineza iri mu ishyirahamwe n'ikintu umuntu wari we wese avuye mu migambwe itandukanye ashobora kujamwo akabandanya ari mu mugambwe wiwe ariko umuntu ari mu mugambwe bisaba acyambara costume yo mu mugambwe agenda avuga ibindi bijyanye nyine n'ibyo by'uwo mugambwe urumva rero ikiza cyabo bantu abo bantu baba bakwiye gushyigikirwa rwose ahubwo igitangaje ni uko ushobora gusanga n'uwo mukuru wishyirahamwe kugira ngo aronke ubufasha wona asanga bigorana bigorana mugara ateba akaburonka mugabo ugasanga biragorana mugabo wa wundi wo mu mugambwe abantu bo mu mugambwe bakwiye kuza barakeburwa nyine n'abo bantu bo mu mashyirahamwe kuko abantu bo mu mugambwe urashobora kubona umuntu w'ugwaruka ari ahantu cyangwa igihe shyirahamwe yibereye ahantu rikenye ariko aho kugira ngo barebe uwo muntu w'ugwaruka kenye bamuhe umutahe sinibaza umuntu wo mu mugambwe ashobora guha umutahe cyangwa ashobore guha ibyiyumviro by'iterambere umuntu w'ugwaruka ntibikunda mugabo hageze igihe cyo kuvuga ati womfashe yashavuye rwose hageze igihe cyo kuvuga ati wagwaruka rurakenye ntirwanagira n'icumi ry'amarundi ugasanga aramusanze ahantu womfashe ugatera iki kintu cy'ikigere nade aho rero ngo turabagarukiye gwaruka ugasanga mugarukiye ntiyigeze amwugarukira ngo amuhe n'icumi ry'amarundi mugabaje kumugarukira musanze muri bwa bukene ngo umfashe ugatera iki kintu cy'ikigere nade ugasanga uko niko kumugarukira ariko iryo shyirahamwe ntirizokwigira uko ntiryigera rizana ibintu mwene ibi byo kuvuga ati ko ndamusanze akenye reka ndamuhe ikintu kiza konona igihugu cyiwe urumva ishyirahamwe mwene iryo je nibaza ko aba yiyumviriye neza kuko nta bindi nayo uwo mugambwe ntigucinze wibaza hari ubundi bukazi uzana nta bundi bukazi uzana uza nyine gukora vya bindi wa mugambwe yundi utsinzwe wari isanzwe ukora reka ni ibintu birebire yomba kiretse mbaye umuntu ayoboye ikiganiro nkavuga isaha yose kuko usanga ari birebire reka nshimire gusa ishyirahamwe Imana ibaheza kire kandi ikomeze kubana nabo nicyo gituma ibihugu byateye imbere bikomeza gutera imbere kuko barakerema ubukazi ugasanga n'ubukazi koko urabona mu Burundi ko abantu bogereza amamodoka ahantu hari kandi kogereza muhiri wawe imodoka yawe ino barabihagaritse barabyumvikanye aya bica bifata abantu babifata nka nkama ku buryo n'umupolisi akubonye uri kurogereza imodoka yawe muhira ushobora guhanwa kubera byaravyaye ubundi bukazi nicyo gituma dusanga twatwaya amamodoka ahantu hazi
n'ubuga
aho hari ubutsubundi bukazi
ibyo ayo mateko ayo mateko ntari hose Neftali
n'icyo kugenda mu migambwe mirongo ingahe nyine bihenda maso kumva twe turabina twarateye imbere mu Burundi
Neftali
mu migambwe mirongo ingahe imigambwe mirongo ingahe izo byari ubukazi
Neftali uravuze amateko yo muri Amerika y'ukutoza imodoka ayo mateko ntari mu ntara zose aho ashobora ko ari mu ntara zimwe zimwe ko ari intara umuntu idegembya mukoza imodoka ari mu hiriwe ariko reka tumuhe ijambo Sengimana agiye cavuze ku cimvira muheje gushikiriza mu kanya gatoyi Sengimana mu kanya gatoyi cyane rwose ibishikirijwe na Neftali amasego na mirongo itatu
turamushimiye twavuga ati amashyirahamwe y'ugwaruka n'isawa ati n'amashyirahamwe atari mu ntuze mu atari politike n'isawa ariko na ya politike na yarakeneye kugira abantu bashikirize ibyiyumviro byabo bashobore ku ibyiyumviro birakeneye kugira bisohoke hanyuma umuntu bahigana mu byiyumviro ibyo nabyo turabikeneye hose imigambwe irahari turakeneye abantu bazana ibyiyumviro bitandukanye hamwe rero na twege ibyiyumviro by'iterambere
yego be reka duhe n'ijambo kane ndabona abantu banyi barondera kugira bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo ari benshi reka tubihe ijambo Jean muri Beneza
mutse Frederick
mwaramutereza muri hega Jean
andi hano muri state ya Iowa
Iowa muri leta z'umwe za America
turakomeye kiretse ko turiko turasha n'imbeho nyinshi renze urugero
hose muri rusangi muri leta z'umwe za America harakanye mu iki gihe turetse intara zimwe zimwe Jean irindi zina mbega n'indi mu kirundi gikirundi
ni ndayizeye
duga ku jambo kibazo cimviro
ndaramukije Eric Sengimana
narakumva duga ku jambo
Genda fise intererano n'iciyumviro iciyumviro nari mfise je nashaka ndamushimire kuri ico ya uko mugambi bariko barakora ujejwe ujanye n'ugwaruka noshiraho intererano iciyumviro canje nuko bokoranya ugwaruka rwose ruhurikiye mu migambwe bakabicarika hamwe bakabumvisha ibijanye na kazoza kabo bakabigisha n'ibintu byinshi byoza bibafasha muri ibi by'amatora n'inyuma y'amatora kugira ngo bazokwima amatwi babandi baza kubashuka ugasanga babataye mu kaga bamwe bagaherera mu busho butandukanye kuko bakoranije imigambwe y'ugwaruka rwose ruhurikiye mu migambwe yose bakabumvisha yuko bose ari bamwe nabo baba batandukanye mu migambwe baba barimo ibyo byo dufasha cyane rwose ikindi nacyo giherekeze kiciyumviro abantu usanga baza gutera kacakari mu bisagara bose bava hariya muri ruguru noshigikira Eric ndamubwira ati bakora uko bashoboye barondere abaserukizi bo mu mitumba guhera ku ikomine gushika mu mitumba babigisha ingene biyungunganya mu bintu by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo biteze imbere gutyo umurindi wo kuduka hariya mu bisagara batanahazi nuko amenyuka cusanga bisutse mu bintu bitabaraba ugacuka abanuka kuko nkabeshi nzi bari ahantu bita mu buyenzi nabi wacu nsanzwe nzi baje bava mu ntara mvukamo rero gutyo nkakarero ndamubwira jewe nkiri umwana narasabye nyokuru inkoko imwe gusa niyo nkoko yarambyariye imva imviramo n'impene zitanu intambara ija gutera mfise impene zitanu urumva zavuye mu nkoko imwe ndamusaba ikivi yati jenda kene ahantu niyimenye mu kugira ngo ntere utunyanya isoko ikugira ngo nshore gutyo nze ndimenya mu bintu by'amakaye ndemurira umutwe w'ababyeyi kugira ngo nibaze baratanga amahera kenshi kandi natwe dukeneye kuba dufise amaboko yo kubafasha ico ni kintu cingira kamara abantu bose abo bana bacu bene wacu tuvukana bama bagwa mu mporera kubera abo baprotike urabona bo bababwira ati kora ibi babona bibashuhanya bakaca bifatira indege bakagenda rero abaye ba Eric nibabigishe yuko bakeneye kuvana amaboko mu mpuzu bironderere ibitso wafasha nibame baremera leta ngo ubukene buratwica ngo leta nidufashe
iyo iri mu migambi yo
gufasha umuntu atuvuge ari nkaho napokiye mutanya rusange umuntu hose naho batera
kamukagaruka mu makomi iyo iri mu migambi niko libaza nka Eric ariko arashikiriza ariko reka mu ijambo avyivugire mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30 Eric
amaze kumubwira ko nyine umugambi uzobera ingozi Kirundo Makamba Tegar Monge buye na Bujumbura meri mumba ko ni ruguru ego ntushobora gushika ose nkuko ari hafi yumvira ariko zino nta mvuze ni za ruguru sizo mu gisagara cha Bujumbura kandi tuzoshikira batari bake
ego mereka duhe ijambo kandi Joachim mwiriwe neza Joachim muratwumva
ndabumva n'uwa Joachim Toremandi cyari mu Rwanda
yego murafite kibazo murafite icyumviro
icyumviro n'utuntu kutubaza dukesha akoze umutumire
yego
Eric ndumva ufite umushinga mwiza ariko se yari yariyemeje kugera kuri kangahe ku ijana ubu ngo wageze kuri kangahe kigereranyo ku ijana kwijanisha ikindi abantu batanze igitekerezo kandi gisika abakuru b'ibihugu akenshi biyamamaza batwizeza ibintu byiza kandi byiza pe hanyuma bamara kugera ku butegetsi kuko burya hanini mu Rwanda cyangwa no mu handi hantu mu bihugu urubyiruko rwa rufite umubare munini uwo mubare munini rero utari uprofite ngo rugutore ubwo rero umaze gutora bya bindi bita birangiye byose bibiye imaze kurangira ubwo nta hantu urubyiruko ruba abashomeri aho umuntu akaba yakura umugati akafunga ikintu cyerekeranye no kubaka hafi ya nacyo kampani harimo kampani ibyo tubikora mu Rwanda rero urambwira yuko urubyiruko ruzabona akazi gute biba bigoye icyo gihe umuntu wazaga kubwira agakojya mu gutwi wamwumva kuko ntabwo bajya bavuga ngo uyu muntu ahaze ngo aratekereza nimba ari cyo bagenderaho bashaka kutwicisha inzara kugira ngo tugutekereza tubayoboke buhumyi nihangane ikindi nabaza Eric yegere urubyiruko yegere urubyiruko sinzi uburyo ki abwegeramo nimba agenda agareye umwe ku wundi ariko ntabwo agiye gutyo yabigeraho yambwiraga urubyiruko igihumbi ni abantu bakeya agereranyije n'urubyiruko ruri mu Burundi cyane cyane yite ku rutarize ego n'urwize mufashe kugira abandi inama ariko nibakeya baracyari bakeya Eric rwose baracyari bakeya gerageza urebe abaterankunga abandi mubashyire mu mashyirahamwe bitume ubasha kubabona bo uburyo uzajya utumira perezida w'ishyirahamwe kanaka n'irindi kanaka mugahura mukaganira ukabaha ibigabo n'imigambi yawe ukareba aho bageze mutaho uzaduhamagare tubwire tuzakumva tubwire ati ndabyibura bigeze kuri 20% sinzi aho ugeze reroma
murakoze Joachim kandi twibutse ko na Eric asanzwe arongoye ishyirahamwe JAP africaine rikorana n'urwaruka muri Afurika hose Eric rero ni ugushikira urwaruka rwose ariko reka tuguhe ijambo ubwire icyo uvuze kuri ibyo bibazo abajije eka imigambi mwishinze mumaze kwirangura ku buryo bungana iki hamwe n'ivyo bindi vyumviro ashikirije tugakwi ijambo
mbo twebwe nuko bwera tubajije ngo bingahe ku ijana twe twatangiye umwaka w'2007 ariko twemererwa gukorera ku mugaragaro nk'uko bagiye bavuga ko ibintu bigoye twemerewe gukorera ku mugaragaro na twebwe mu mwaka w'2010 ni ukuvuga tumaze imyaka 8 ishyirahamwe rivutse hanyuma twe twemeje ko dutegerezwa kuzoshinga amashami ya ino shirahamwe kuva tukirishinga mwaka w'2007 muri Afurika yose mu 54 uyu munsi tugeze mu 48 sinzi ariko aranyumva ngira cyakora ibiharuro araba tugeze n'ingufu twakoresheje muri uno mwaka hanyuma ku bijyanye n'imigambi nayo nyene nomubwira ko imigambi yose dutegura ku mwaka 90% iraranguka ku migambi tuba twateguye hanyuma niraza ko yumvise navuze iyi project ikurikiranye niko twashoboye gushyiraho ubuzi igihumbi mu Burundi ni project imwe muzo dusanzwe dukora iyo ihuye n'ikiganiro twese turavuga ko nitwovuga ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi turi ko tuvuga ibijyanye na réseau de pacifique de conflit mu ntunze muri ibyo rero ico bize twese tuvyita ko ari bitoya kuko ni contribution ni intererano dukora mu bindi bikorwa biriko biraba mu gwaruka kugira ngo dushore gushyamo ingufu haba gushyikira imigambi leta ibiri kirarangura mu bijyanye n'iterambere ry'ugwaruka gushyikira n'andi mashyirahamwe twese tugahuriza hamwe twebwe rero nk'ibyo tubikoze muri iyo myaka ibiri ntituvuga ko twakoze bikeya urabye amikoro y'ugwaruka n'ingene abafasha ugwaruka bataduha icyizere gikwiye kesi na kesi bivanye n'ukuntu usanga ikimenyane n'akamwana wa mama byarakwiye ugasanga abantu baha amafinansima abantu kubera ko bazinanye apana ko kubera ko bashoboye ibyo nabyo n'ibintu tugenda turakora tukagenda turavuga tugashyira ku meza tukagira tukabimenyekanisha kugira ngo bishobore kumenyekana hanyuma twebwe duhimiriza ugwaruka gukora no gushyira hamwe ingufu haba ngaho mu Rwanda hose turiko turahakorera kandi ibikorwa naho nyine biriko biragenda neza kandi turizera ko hamwe n'ubufatanye bw'ugwaruka icyo twizera ko cyoce nuko tuzoshika ku ihangiro twihaye ugwaruka rukaba autonome rukigenga by'ukuri haba mu bijyanye n'ubutunzi haba mu bijyanye na politike ugwaruka rugahabwa ijambo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza. Gilbert muratumva
amakuru ni meza banyita Gilbert nanjye ndi i Kigali.
Yego.
Nakomeje kumviriza icyo kiganiro cya Eric.
Yego.
Ndagira ngo nanjye ngira akantu nongeraho.
Yego.
Eric nibyo afite gahunda nziza yo kuganiriza urubyiruko akarwegeranya. Mm-hmm. Ariko usanga kenshi gahunda nk'izo zagenewe urubyiruko mu iterambere zikunda kuba ziri mu mijyi cyane nk'aba urubyiruko ruri mu cyaro usanga ruri Susan Kolume nta makuru rufite ku izo gahunda. Nashishikariza Eric kuba yava mu mijyi akajya agerageza akagira no muri ba rwa rubyiruko rukiri hasi kandi akarenga iwabo mu Burundi akaba yakwambuka akazana hafa mu bihugu baturanye nko mu biyaga bigari urugero nk'u Rwanda kuko iyo bahuye urubyiruko ari mu bihugu bitandukanye barushaho kumenya byinshi bakavuga bati shobora kuba ntagira n'icyo nkorera hari iwacu kuko bitagenda neza nakwambuka nagira mu Rwanda bikemera cyangwa se i Bugande. Ikindi nakongeraho gitoya ni uko yadufasha akajya aganiriza bamwe mu banyapolitike nimba bishoboka ko yagerayo bakagira ibibanza bitoya bakwegereza urubyiruko ibibanza by'ubuyobozi ntibigumye kwihahirwa n'abantu bafite imyaka iri hejuru.
Murakoze Gilbert icyumviro cya Gilbert ni icyumviro n'undi mushinga ntahe igeze gushikiriza avuga ko ayo mashyirahamwe yose yakwiye no kwitaho cyane cyane urwaruka rutaba mu miji ariko n'ikibazo nibaza ko mumaze kumwagerageje kwishyura ariko Gilbert yabaje kandi n'ikindi kibazo gisaba ko urwaruka guhabwa ibibanza mu buyobozi duga ku ijambo kuri ibyo byumviro byose n'ibibazo abajije mu kanya gatoya cyane rwose ndabona hariho abaturindiri
ego na te ndabikeje atiriwe cyo kubazana nacyishuye mbere natwe bwingira bibaza ko twoba turi abanyamunji niko biyumvira kubera ko tuba tuvugira no muti mu gisagara cya Bujumbura sino ishyirahamwe twe twatanguriye mu cenda juru sinzi ko hasi ni mu ntara ya Cyanzu rubibe na Tanzania natwe twaje Bujumbura kubera impamvu z'ibikorwa twakoze bikamenyekana hanyuma bigasaba ko dushobora gushika ngaho kudushinga umugwa mukuru ngaha wa Afurika mu Bujumbura nayo ubundi bwoba twahereye ruguru sishyirahamwe ryabaye kureye mu gisagara cya Bujumbura canke Washington ngo abe ariho duhera ariko twitaho ugwaruka rwa ruguru ko naho niho twatanguriye turazi ibibazo byaho. Hanyuma benshi bagiye baterefona mbona banabanyarwanda nabo kandi baravuga ko bafite intererano iyaba byari bikunda nari kubaha nimero z'uburongoye mu Rwanda kugira nabo baje hamwe bashobore nabo nyine kugira icyo bakoze baterera ibyo byumviro babihe uyoboye ashatse mu Rwanda.
Izo nimero urazifise? Izo nimero urazifise ngaho?
Yego.
Urashobora kuzisoma?
Ni guteranya amajanarizi na 50 amajana indwi na 83 ubusa 8 amajana 23 ni wazako tuli ya registre diregite ni Gwanza Maze Amoni alikigari ku munoze Nyamirambo niyo atuhuye ni wazako bochaba gira bochaba bugana bagatoni meoziwe hanyuma tukashiri nguvu hamwe abashi ni higani ilo bakazani joziu mviro mwujo biyaguye tukafasha nyamuite rambere
usubilamu ilimero usubilamu ilimero moro moro
ndazi subilamu
ego
guteranya amajana vizi na mirongi tanu amajani ndwi na mirongu munani na gatatu ubusa ubusa umunani amajana vizi na mirongi vizi na gatatu
ego murakoze reka duhere ijambo kandi ihundi muri wanyu radio ijwi rya America Philbert mwiriwe neza
hello
Philbert muratwumva
ndi kubumva
muri hehe
ara
muri hehe Philbert
turi mu Rwanda muri Kigali
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro cyo ko tuvuga cyane cyane ku mashiri hamwe ari kwitaho rwaruka kugira ngo arohe inyigisho zo kwiteza imbere ari vyerekeye imyuga ari vyerekeye ukuntu bwo kwiyungunganya mu gushinga amashiri hamwe yabo eka ubutunzi tugakwijamo
kereka bafashije urubyiruko bakarushorera umutahe nyine
eh ego tugakwijamo
nyine bagomba gufasha urubyiruko bakarushakira imirimo bakarushakira n'igishoro kugira ngo narwo rwiteze imbere
murakoze Philbert
ha ego nama
murakoze cyane gose mushanahe Seyimana Eric ikibazo cy'uburyo eka umutahe eka bibanza mu buyobozi ni ibibazo byashikirijwe naba nyabagira radio ijwi rya America batandukanye bashikirije ibyumviro byabo mbega mwebwe mwavuze n'amashiri hamwe mukorana ayo mashiri hamwe mukorana mpuza makungu abafasha gute eka haba kiri bato bishize hamwe murashaka kwaronka mutahe bigenda gute ibyo bibazo bashikirije byo bivuga kuri
barakoze cyane nkuko twabigize ubushize twaratanze imitahe kugaruka twigishije kandi n'ubu tukizera ko ugaruka tuzatwigishije tuzoshigikira mu bikorwa ruzariko rakora ariko twegane dushira imbere ko ugaruka rwiga kuko igikuru abenshi batahuye ko ari umutahe ko ari amafaranga baronka ariko ibyigwa twagiye dusanga ko ni ko ushobora guha umutahe umuntu ugasanga icyo wari wifuza ko gushika ko ntagishitse ko icyo wari wifuza ko ashika ko ntagishitse ko na cyane cyane mu mwaka wa 2012 ishyirahamwe UNFP ryageze gutanga imitahe kugwaruka umuntu wese icyo yifuza yaragira mu project akayitanga batigishije nta muntu n'umwe yigeze atera imbere muri uwo mugambi niyo twaciye dukora n'inyifoto yuko twabanza gutegura urwaruka mu bijyanye n'ingene bashobora kuyitegurira imirimo yabo hanyuma bahejeje kwitegurira imigambi ishobora kubateza imbere tukabafasha tukabaha abahinga hanyuma nyuma yo kubaha abahinga bakeneye imitahe tukabashigikira hanyuma kandi mpamagade kandi urwaruka ko ugwaruka gwishira uko ruritunganya mu bijyanye nashaka igihe gacu kwiteza imbere fije ya code mbere madara jeunesse iri kirashigwaho na jaf rero ntibagume bavuga ngo bakeneye amafaranga umwe wese ashobora kugira icyo aterereye muri icyo kigega kugira ngo imigambi yiwe izoshobore kugira iki izoshobore gushyirwa imbere azoshobore gushyira imbere iyo migambi mu gihe tuzaba dutanga gutanga izo ntunze izofasha izo ntererano zishobora gutuma urwaruka rwigirira imigambi kuko wararabye kwishe usanga abantu benshi bariko baravuga amaproje imitahe turabona ko imitahe nk'uko babivuga ni ikibazo tusha tuvuga none twe ngwaruka twakora iki kugira ngo dushobore kwiteza imbere mu bijyanye n'intunze mu bijyanye n'uko nta uwo mutahe turabona ko natwege tutoguma twicaye atacu dushobora guterera ariko ubu twahise hamwe twahise kujya hamwe kugira ngo dushobore kwiteza imbere tubishishije muri iyo contribution ntoya ishobora gutuma bironkera umutahe bitagoranye tubyikoreye twege nyene
ego me Seyimana Eric mu majambo make no mu gusozera hari ibintu migambi muri kumurashikiriza so bwa mbere ishikirijwe hariho amashyira hamwe canke ikayandi ma project nkayo yigeze kuba muri kahise ariko atashoboye gushikira migambi ishinze ikintu mwebwe mwibaza ko murusha ayo mashyira hamwe yandi nayo nayo ma project yandi niki
twebwe ikintu cya mbere turusha abo bandi nuko benshi bagiye babikora kandi benshi twaravuganye bakagenda bahomba ni kubera ko batigishije abo bagiye kubikoresha ikindi naco ni kubera ko abo bagiye gukorana nabo ntibabahaye umwanya ngo bashobore kugira icyo baterereye muri uwo mugambi barabashyira imigambi kugira bakore mugabo batababwiye ariyo bakabashyira imigambi kugira bakore atakintu na kimwe baje gukontribiwa atakintu na kimwe baje guterera bakaza mu mutwe bishyizemo na mahera avuye kuzimushaye na mahera avuye mu ONG tuje gufungura gusa ibishyiremo ko abo bantu ari intererano zitandukanye z'ibihugu ari intererano zitandukanye z'abantu basize hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere.
Eric Nsengimana murakoze cyane rwose ku kanya mwatawe kugira ngo mu je mu kiganiro cya radio ijwi ry'Amerika cyane cyane kiganiro cyerekeye ukuntu abakiri bato bashobora kwiteza imbere eka bakima n'amatwi abanyapolitike turagushimiye cyane rwose rero ico ni kiganiro tuzobandanya turashimiye na Fatou Karara yadufashe mu buhinga bw'ivyuma twadushimiye na ingenieur nawe nyene tukaba dushimiye kandi n'abahamagaye bose turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviza ibiganiro cya radio ijwi ry'Amerika.